gwanje bihobu nakureba okuitaga majingo nyongore iwe nyongore yanje nyongore nyongore iwe nyongore yanje nyongore iwe nyongore yanje nyongore nyongore iwe nyongore yanje mfumbate Kono yemi yonjo buzima Nyongore yanje Olimisho genya narugaba Maguru gemi tumba Chibunu chechabo Tino ndire chine Opeche Ahamugongo gwembarate Nyongore yanje Oina mino goru vare rukaba Meisho genye nyozi Maverege chanzi Kasheko komwerere Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore Nyongore iwe nyongore yanje Chitawa muburo mujara Nyongore yanje Oriyeji jizeta witi kama Chinyana chitatera mchere Shochege chivunda Minwa ye chinywa wochi Kankizine nengonzi Nekandirimbe murukundo Let me sing it with love, yo.
Nyongore iwe nyongore yanje. Nyongore, nyongore iwe nyongore yanje. Nyongore iwe nyongore yanje. Nyongore, nyongore iwe nyongore yanje.
Tonkente Nyongore yanje Kusheguro mwinyanti rukaba Omumeziro mwibanga Omunda ibare Musheshe ntaka bwenzire Urebe Urike ire kona Nyongore yanje Enyeguje yabararo rukaba Utugaroto mutozo Ntinyanyi empangano Enda yorutara tungwe
Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore Nyongore iwe nyongore yanje
Ori nyamunyonyi Iro mwitumbi Nyongore yanje Unkurire ryo yanye kome Umunda yoruta mibambe Ogume nanye Iwe nyongore yanje Shukwensi Unuzi bwo mutano Nyongore yanje Uriyamizi gamanure Shere mpaje Ngumeniwe Chirono mwihangwe
Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore Nyongore iwe nyongore yanje Nyongore iwe nyongore
Yeah.